Turashimye komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karungi. Muri Uganda no mu micungararo yaho mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Ku isi hose tukaba live kuri wezitatu akaburungu radio VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga tuno munsi mwateguriye mukamugiye gushikirizwa na Diana Nini nahazwe ndi muri studio y'inzwi. Muraza kuntunga, murumva ko ijwi ritari ryiza ririmo ibicurane, ariko turayaga anizera ko tuzakumvikana
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urwego rujejwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi rurapfunza abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu. Aba baganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro vy'abigenga kaduzwa. Amakuru y'ijwi rya Amerika rikura mu gisata c'ubuvuzi mu Burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro vy'abigenga ahembwa amafaranga yababa amadolari ya Amerika 170 ku kwezi, ahandi dufatiye ku idolari rivunjwa 75,000 ku isoko yo mu Kinywabu. Abaganga batandukanye bavuganye n'ijwi rya Amerika dutegura ikiganiro muri sanga cuno munsi. Harimo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica ntikize natashobora kumarira umuryango. Ibaze kuba wamaze imyaka irenga 5 wigira ubuganga kugira ngo utahukira akagashahara. Base kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ikibazo cy'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradio bisa nk'ukwiheba. Umwe muri abo baganga atashimye ko amazina yiwe tuyavuga, wundi yatubwiye ko bagenzi babo bo mu bihugu bibanye by'u Burundi babasumbye umushahara inshuro zirenga 15. Ati mu minsi iri imbere u Burundi buzobura abaganga kuko ubu kwihebera umwuga birutwa no kurangura amakara ukayadandaza. Igihagararo twari dufise cajanye n'intwaro za kera. Kurundi ruhande abaganga bakorera leta basanga bakorera bigenga bikigendeka. Umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu Burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa 470,000 amafaranga y'amarundi, ni kuvuga amadolari atagera kuri 65 ku idolari rivunje 75,000. Mu kwezi kwa 11 ko mwaka uheze urunani rw'abaganga mu Burundi, Sime Jebu kwari kwasavye ku muganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga 650. Ubusabe bw'urunani bugeze he? Turabigarukako. Ikindi juri ya Amerika ryamenye dutegura iki kiganiro nuko kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu Burundi kubera ikibazo cy'umushahara. Hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu Burundi kubera iki kibazo. Hagataho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduzwa ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegere yegere. Wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga. Kazoza k'abaganga mu Burundi nakahe? Ikibazo cy'umushahara wabo bimeza ko ari ntica ntikize, cyabwirijwe gukemurwa gute ko wumva no mu bigenga imyidogari yose? Abakiri bato baracahurumbira kino gisata, mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo? Tutubazo ni tumwe mutwo tugiye guca ijyanino muri isanga y'ino munsi. Natumiyemo Melance Hakizimana n'umukuru w'urunani FNSS ruhurikiyemo amasandika n'amashami yo mu gisata cy'amagara y'abantu. irishira hamwe ryanditse urwete giyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri Isanga Melance makoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo
murakoze mwese namwebwe niyumviriye kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose
yego ndabisigura ko namwebwe murumva ko Idris Kiza haraka gripe kateye ngaha ahanyangira ngo nikobera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi iruhande yanje karaza karansahiriza kandugiriza ijwi Melas imbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na reka mbanze mbwire abatwumviriza ko nanashimye cyane yuko dusangira ikiganiro na mushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuvejo naragerageje no munsi nagerageje nta numwe yigeze yemera kuza muri kino kiganiro kujugira Amerika imiryango iruguruye ejo canke hirya y'ejo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hakazogira ico mwifuza kugira kuri kino kuvuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve ico mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje akabazo ka mbere Melance nabonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ipfungwa ry'abaganga batanu abaganga batanu bapfunzwe ni bande bapfunzwe ryari ivyo bazize mwo bitubwira
ego nibyo natwebwe byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mu runani mpuzamasendika rwacu batubwira yuko hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimwo nibo batwara akarere k'ubuvuzi muri Mwaro mu ntara ya Mwaro hanyuma bakaba bari abaganga bane muri abo batanu n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro médecin généraliste hanyuma twumva yuko abo baganga ibyo batubwiye twumva yuko atampu zari zimwe kugira ngo bafungwe kuko twumva icyo bavuga ikibazo cyari bariko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari kijyanwe n'umushahara ego nabo rero niko twari twazumvise hanyuma tubwire rero nkuru abasanzwe baserukira uru runani mpuzamasendika n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire icyo tubivuze dusesangure turabe namba amategeko abyemera nuko atabyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa duca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije cyangwa abo baba barabafashe kugira babone yuko amategeko atari karakurikizwa ahubwo bashyira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu Burundi ntahabe abantu aha abantu ubwoba ntihagire umwenegihugu ntibamwaka uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho cyo kimwe
hama ni batanu harimwo utwara akarere ka Mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese wamusanga ariko aravura byagenze gute
oya uko nabyumvise kuko urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye nk'uwo mu karere ka Mwaro karere bita Fota nuko we bamufatiye i Bujumbura asanzwe umuryango we usanzwe uri Bujumbura usanga yari yamanutse kuri abo muryango afatiwe i Bujumbura muga abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi abajejwe iperereza twumvise ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora bagaca babafata bagaca bagenda uko nyine bakagenda inzima yongo
ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza
kugeza uno munsi nta nkuru na ntoyi turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse twobimenya baracari mu minwe y'iperereza kuko naryari haraciye nk'iminsi ngahe twari kumwe na bamwe mu basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abaganga mejeb ratubwira yuko bagifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kuko basohotse byomenyekana haragacerere hari agacerere karenze kuri icyo kibazo.
Umuntu mu makuru yagiye arandikwa natwe ku ijugi ya Amerika impande zitandukanye zaratwemereye ko by'ukuri bapfunzwe, ariko mu makuru yagiye arandikwa n'andi natwebwe twamenye nuko bano baganga batanu badakorera gusa badakorera abigenga, badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga. Ni gute none byagezaho n'ukorera uwigenga agira avuga ati nyongera agashara kuko rero umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi?
Murabona ico gaha mu Burundi biragoye. Kenshi muri abo bigenga hariho abigenga koko, hariho n'abandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro canke ayandi mavuriro, ugaca usanga mubo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka, bamwe bagashaka kubagira abacakara babo, abashumba babo, ugaca usanga rero aho rero niho biguye. Ugaca usanga rero baciye baravye n'ibyicaro baba bafite mu gihugu, ugaca usanga canke ijwi baba bafite mu gihugu, ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku ngugu. Nuko rero hariho abigenga uko nabyumvise mu mafaranga basaba hariho ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze, mugaba hariho ibindi byavuze ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka, muriko muragumuka, muriko mutera akajagari mu gihugu. Nuko rero byagenze ku makuru twagiye tubaronka, ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa, mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujyamo mubereye. Nuko twabyumvise.
Murakoze cyane kuduha umuco kuri ico kibazo. Mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi banse.
Uko twabyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburi iburi umumetre generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni 2. Insiguro babiha numvise ni uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze, konsiritasi zaraduze, imiti barayidugiza uko bashaka, serivisi zose zikorerwayo zaraduze, none ni kuki ibindi biciro byoduga? Ni ukuvuga ibyo muganga wawe akora ntibiduga. Ni ukuvuga rero muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu si muri iki gisata gusa, muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyitaweho, iby'amagara y'abantu ntibyitaweho. Ugamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramo umenga n'abakozi sino bakoni n'abakozi ahubwo ntibafashwe neza cyane, ntibafashwe neza cyane.
Ego reka munkundire Melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijuri ry'Amerika bashaka ko dusangira ikiyagwa arafise ibibazo arafise ivyiyumviro. Turahera kuri Gaddafi Goodman. Gaddafi kaze ku ijuri ry'Amerika no muri isanga werega Gaddafi aho muri Kenya havugwa make
muri Kenya turaho turashima akazuba niko karenze kandi abari kuvuga ni menshi cyane bazize isi mu bibazo bitandukanye harimo cyane cyane igihugu gitegeka isi ibibazo kirimo imyuzo kandi ikigo cyafatira isi yose isi irimo guhura ariko amakuru amwe rusange hari ubwoba bwinshi.
Uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara bisata bimwe bimwe za Amerika.
Tubona ko twese niba dushikira na cyane cyane nk'impunzi nk'impunzi ngaha muri Kenya, impunzi ziko zirakwanisha mu makategori atandukanye kugira ngo impunzi zaze zishobora gufashwa, hakaba n'igihe zizofashwa zayabaye n'izindi zifashwa cyane zirimo abayitanze. Umva ibintu byose birafatwa ko bigarukira ingaruka ku bantu bose, zaba impunzi baba n'abenegihugu ndetse
kwihangana nuko rero no munsi muri muri isanga nabazaniye Melance Hakizimana twarurunana ni FNSS ruhurikiyemo amasendika mu gisata camagara abantu mu Burundi turayaga kungingo zitandukanye tuvugwa muri ico gisata hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kwerako basavye akashara kabo kuduzwa hari vyinshi arabaganga ngo batakiboneka cyane wowe ico baza Melance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufi araza kukwishura duka kwicamba
ego ikibazo no bad abo kwanza mu munda mukizi bwa mbere ariko
amahoro neza
ego mwakomeye
ego turashima kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni bukebuke bisangiye n'abandi barundi
ego none abaganga bahagaritswe boba basabye akubwirwa gashahara ni cyabo cy'ambere. Ikindi no vuga no n'ihera no terera. Urabona Burundi buri mu kibazo cy'ubukene bivanye n'ingingo cyangwa ibihano burimo. Rero mu bakore cyari kwiye kuzana inyigisho kubaha abantu ku bakozi bose baganga cyangwa ibyo biri mu bantu ku bakozi bose ikabigishwa kugira ikibazo kihari bituma agashara kataduzwa kubera nizere yuko kubona agashara kataduzwa leta ntibigira nkana leta igita mikoro make nayo uko biri kose irayigora aho kuntu inaniwe rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutaha uyu mubyeyi ubona dusumye inyama akabuze ibintu biteye imbere cyane abana abandi bo mu rugo ntibuca bavuga ngo bagende ku zindi ngo cyane basuzugura umubyeyi cyane bamuge ko ahubwo bisaba atahure igihe barimwo nize ko atari ubugombe bwa leta bituma umushahara utaduga cyane
urakoze
ikintu nacyo leta nikwiye
usongora
ikira mu guhereza no vuga ikanayo isaba igerageze ibone yuko bibaye n'intu n'abashobozi abaganga bafise cyangwa abakozi bose cyangwa abakozi n'abandi bakozi bafise niba kamwe ko kubaganga kwanze kubera abaganga nibo bigisata kitoroshye cyane iyo umuganga ari kavura n'inzigo akavura atameze neza nize ko nabi bitwagira ikibazo bigisata cy'amagara y'abantu cyose kiraba kikajya mu bisaka bikomeye byo kwitabwaho cyane bakabishyira imbere
nuko urakoze cyane Kadafi mbere ko Melance atakwishura akabazo k'amatsiko mugani w'abanyarwanda nibo bavuga akabazo k'amatsiko ahuri ni mu ikambi
yego
ikambi yitwa gute
kakuma
muracari benshi abarundi bariyo mungana gute
hari abarundi benshi cyane abarundi boba uko rikose bashika mu 2020 gutyo
nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runimi turabashaka ko muza muraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire turadushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijwi ry'Amerika turakunda abagore cyane utuzoze turabumva mu biganiro byacu ubuhoho twaranabashiriyeho na WhatsApp channel aho dushamo ibiganiro vyacu murashobora kuza muraza mukurikira ibiganiro gutyo ntituze
kandi namaze kwinjira nagenda bakwikena cyane bakunda kandi bino bakunda gose ijya cyane namaze kwijyamwo kandi ndakunda amakuru yanyu ngira amakuru n'umuntu amakuru ndamubaza yabonye hehe
urakoze cyane
ari Amerika ntibabesha ndimuza mubesha kuri iri turabemera n'umubesha
urakoze cyane Gaddafi abo bapfaso ni muri kumwe ngabo muri kakuma turabakeneye mu biganiro urakoze cyane ubwire ururanirwe mu byurimwe ego Melance utubazo twa harimo ivyumviro mugabo hari akabazo yahereye ko icyumviro cha kabiri kiraza kuvyara ikibazo ni mutabigaruka ko ntacu muduge kwijambo
murakoze nagira ndamushimire Kadafi kuri ibibazo abajije byo gushaka gutahura ikibazo cya mbere yabajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye gashahara ego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufise yuko bafashe kubera boba habaye inama ya PNJ hanyuma bagafundika yuko umumetse generaliste wese yohembwa imiliyoni 2 na cyane cyane mu bifata cy'abigenga hanyuma urayizamu nawe bakahembwa amafaranga atari munsi y'150,000. Ibyo rero hari bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu. Izo nizo nkuru twebwe mu runani mpuzamasendika yo mu gitasi cy'amagara y'abantu FNSS dufite yanavuze ati ubukene
yego
ati igihugu kirimo ubukene ati n'ibihano ingorane si ubukene turimo cyangwa si ibihano ingorane zihari ni ingorane zifatiye ku kiyago. Umumenyeshamakuru agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gitasi cy'amagara y'abantu kugira aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaje ni ukuvuga yuko mu gisata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye ku biganiro mu kazi. Abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika ari mu gisata cy'amagara y'abantu twama dusaba kugira tuganire n'abategetsi babutwara mugabo byarase ntibishoboka. N'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendikati mejedu mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemo kuko nta n'icyo yavuze yarakwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'amakungu icyabo bantu bafungiwe kuko icyo tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe atamategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku bisiremwa abakozi bamye basaba agashahara ubu n'ubu abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara sinzi rero ukuntu bidogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu. Iyo niyo migenderanire yamihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganirako. Ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yamiganira icyo nicyo kibuze uri kuraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga hari abari kubaridoga bavuga ngo ngo bakora mu gisata cy'amagara y'abantu ngo bakora mu gisata cyo kwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ivyo bice biba bihari abantu babiganire n'akare gihugu n'umurima rusange igihugu n'umurima rusange ivyo bice rero biba bihari babiganire tuvugane tuti vyogenda kunuku nuku turavye kwitunga rihari kiracabuze cyane cyo kintu batacumbise urumva n'ingorane.
Murakoze cyane gose Milance. Nsubire ku mirongo ya telefone nakira Innocent ariko ndasaba na Selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufise Selemani ndahera kuri Innocent. Innocent ikaze ku jugi Amerika no muri Sanga uherega Innocent
kamo gisagara cyawe cyumva mukanyoshe
akabazo kawe canke intererano twagutumiye Melance ya Kizimana n'umukuru runani FNSS ruri kema amasendika yo mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi
tugwita FNSS
twumvise
FNSS
ego
murakoze ku ego duka ku ijambo Innocent.
Icyo navuga cyocyo nimba aye abaganga bayakwiye kujya hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusabe umushahara ukwiye nimba babonye azajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntibocya bavuga nabo ngo biyadukize ngo basabe umushahara ngo banganye n'abariya nabo maze kuraba n'ahantu hahagaze n'igihugu ingene cyifashe hama bakajya hamwe bagasaba ako gashahara kubera gashahara abaganga bahembwa mu Burundi ni gato cyane hama nkongera kuvuga ati nimba abo baganga bafunzwe nibarabe nyine bafungurwe babagire igongwe hama isendika y'abaganga icica hamwe itorere icyo kibazo kuko duherereye kuraba hano mu Burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo bahembwa umushahara muto ugereranije kuraba nabo bigenga no mu bindi bihugu barakwiye kujya hamwe rero sendika y'abaganga bige icyo kibazo ama barabe n'ingene bokoze bagenzi babo kuko ngaha mu Burundi ntibotera yegregera ari abaganga batatu kandi bose bari muri sendika imwe batabigira inama umva rero ntibarabe baca inama babakureyo hama rero babone gusaba ako kantu bashaka sabaganga gusa aro nabigeje bose
urakoze
Innocent nayo ibone kukemura icyo kibazo
ugira umunsi mwiza sivyo
ego namwe mwakoze kutamagara ku cyo cy'amere
ego melance mu nkundire muraza kugira ico muvuze ku byo Innocent vuze mugabo mbanze na kiri na Selemani Kimburu kugira ngo muce mwakirira ibibazo bibico icari mu Kimburu ikaze ku cyo cy'Amerika
ego makoze yo tuzwana magazi kumba mukuru w'intara ya Muhinga inera no fise nuko mu byukuri ugiye kuraba ayigigu ngene igigu kimeze abo baganga ni bari kuba ngombwa yuko gusaba uyu mushahara kandi bafite aho batwarigwa bafite aho batwarigwa mu mashuri bafite batwarigwa bi aho batwarigwa ni bitaga ngombwa yuko basaba umushahara ku nguvu cyo bakiri igihugu kitafite amategeko kuko barize bisaba yuko abo baganga nyene bavuga ati bajya muri sendika ibarongoye ega murabe muri gashahara kuri leta batumeze umushahara kuko niba bafata umushahara uhembwa mu gihugu cy'u Burundi bawugeranye n'umushahara uhembwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vraiment sibyo nawe ko arigenza nabi
ariko nawe wavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika
akona karero ndiko ndaguha
eh
kuko amafaranga umuganga akora Tanzania mu gihugu cy'iki Tanzania kiba faranga ahembwa mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane ego ugira umunsi mwiza ngaho imuyinga utaramukiriza abanyamuyinga
abanyamuyinga bose barakomeye n'akavura karagwa nta ngorane nta kibazo
urakoze
imuyinga ni nyabagendwa intara ya muyinga ni nyabagendwa nta ngorane n'imwe ihari
urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza
sawa murakoze
ego melance ivyumviro harimo utubazo harimo ivyumviro kwa Innocent kwa Kimburu mu bishurire rimwe
ego murakoze ego idosa yatanguye aravuga ati abaganga baratwiye kuja hamwe bagasaba ibishoboka jefe nibaza rero yuko batoba baragiye hamwe nico gituma bahurikiye mwishira hamwe ico twita sendika bahurikiye mu sendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze hajya nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo tubitaremetse hajya igisata cy'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi waba bafunzwe iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramo cyangwa amashyirahamwe usanga ahuriramo kuko ijwi ry'umwe riragoye kugira ngo rishike kure nico bituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barafundika bati tugire iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi ntibiho umushahara ku ngugu nico bituma hariho inzego zijejwe ibiganiro no mu bisata byo mu gifata cy'amagara y'abantu hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi ico gihe rero ibibazo byose ubu afite ikibazo niyo abicishe nkabo rero bavuga bati aba bantu bariko baratupogereye bagiye kure baca babizana muri iyo mirije y'ibiganiro bakaganira mubona ababwiye mu gifata cy'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafunzwe rero bati yofungurwa nibyo dusaba nta kindi dusaba ko bafungurwa hanyuma baganire ku bijyanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajyanye no kuvura ubutakazi nk'akazi ubukazi arakazi cyangwa umaze kurwara cyangwa akagwaza haramaze kumenya ukuntu kameze iyumvire rero umaze iminsi ingahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nturonke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagaca babona ko umenga n'ibintu bisanzwe umuntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora mu nda waraye inzara biragoye rero ko adoheza ngo akore neza hanyuma aba bakeneye ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babironke neza
urakoze cyane
Selemani yavuze ati atubwo igihugu kimeze ati ntibyari bikwiye yuko basaba umushahara w'umurengera jewe aha noca ntwenga
umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga ngahe aho turavye no mu karere bavuze bati imiliyoni 2 ku muntu yize imyaka indu canke irenga imiliyoni 2 aho twagukora amafaranga y'umurengera eka noneho tumvise yuko hari inzego bishobora gucamwo bakaganira bakavugana bati byogenda ukuntu kunuku mu gihe rero ababa barongoye mwene ibyo bitaro baba bumva icyo ari cyo ibiganiro harya rero ikiganiro naho bagisuzugura nico cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho sukubera ngo ubu babafunze ico kibazo kidosha gihera eka aho ukizana icuka kibi kigatuma mbasigaye bagura nabi ntitwumva rero yuko bofata abari ku kazi bakavuga ko barimo bariko baronona umutekano w'igihugu kandi ko baba bariko bakora ibyo
bigiye
nico nobubwira
yego
ingorane zishikiye mugenzawe Serena ingorane zishikiwe mugenzawe bawishyira mu kibanza ciwe imbere yuko uvuga uti mbona yuko byogenda ukunuku umushahara rero bahembwe umushahara muto cyane uravye ibindi bihugu ukuntu bahemba nacyo gituma navuze nti nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange abatware n'abatwagwa tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cyacu n'akare nta munyamahanga azoza kukitwubakira
ngarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo yuko ngo Dr. Aimable ndabereye atwara simejebe ni nurunani rw'abaganga bita ba generaliste mu Burundi nawe atawuzi irengero
ni sendika y'abaganga ni tuvuga ko ni sendika y'abaganga runani ni ukuvuga yuko abahahuriramo amasendika
menshi amakuru yuko nawe nyine atawuzi irengero giwe ibyo bari byo canke ni ya makuru yo kumbuga ngurukana bumenyi rimwe na rimwe baca bashiramwo two bishaki
bo nturaronka neza ubuduhi inkuru mugabo ndatwebwe twavyumvise biciye ku rubuga ngurukana bumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije ntitwigeze turonka ubitubwira neza kandi icyo mugabo ikihari ni uko twanashitse aho asanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefoni yiwe yose yari azimije bishobora gushika rero nabo nyine ko ashobora kuba yafashe kuko ntitubona icyo ari guca gituma telefoni ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi
niho hagira icyo mumenya ku makuru mashasha yuko aho yobaherereye n'uko byaba byifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika tuze kubabwira aho bizaba bigeze hanyuma bavuze hari abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu ata amafaranga gifise leta y'u Burundi none yishura gute babwiye ati turafise nitubaha canke nidufise nico gituma ariko turaduze hari cibaha hari nyinshi baha mugamo nkundire melance ntabaciriye mu ijambo kora ko amatelefone ariko aragorana twanze twakire uri ku murongo wa telefone ubwira nti tumutevye hama kakabaze muca muri kagarukako Isaya uratwumva ego uherega Isaya
yereye mu mujyi wa Goma muri komini wa Karisimbi nakoze kumera mfite n'ubwo muri ko
yego uduzi je kugira ngo tushobe kukumva igoma mwifashe gute mbona hari ba mu rwa 2023 waratangaje leta yabo bimeze gute icuka ubigoma
nuka uko ngo agaze kagaze neza tumeze neza uko biri hamaze kubaho cyarenze kabisa turashima uko tubayeho uko biri umutekano ko rwari gumeze urabona cyari mbe n'isiferensi rero tugaruke kuri kize
yego
y'uburundi urabona umuntu arahembwa amafaranga amadorari 60 amadore 60 ukayashyira kuri bwamufasha ubuhe buzima yagere yagagitera mbere ibyari kugira umushahara we gura cyane hari tuze ahantu berere umutekite arahenga na miliyoni ebyiri miliyoni ebyiri z'idorari
ngo miliyoni ngegato ikintu uvuze ngo miliyoni zingahe
urugero arahenga nka miliyoni ebyiri cyangwa se ibihumbi mirongo itanu z'idorari ugasanga umwarimu ari guhembwa ibihumbi ari guhembwa amadorari mirongo inani ugasanga umushahara w'umwarimu uri hasi ugasanga umushahara w'umusirikare nawo uri hasi ugasanga umusirikare nawe arimo arahembwa n'ibihumbi mirongo itanu ugasanga rero niho isi umutekano nubwo utangiriyeho kuba umuntu yaza ejo
Isaya, je nukuri numva ntariko ndakumva neza, numva ntariko ndakumva neza. Melance mwe muriko muramwumva neza.
Oya sindabyumva.
Reka muhinga bw'ivyuma tubasabe basubire kumuturonderera kugira ngo dushobore kumvikana kuko afafata umwanya kandi n'ivyo ariko aravuga tutavyumva mugabo duke numvisemo arashigikiye ku mushara w'abaganga uduzwa. Kakabazo nako ndabaza ni abavuga ko abariko barasaba umushahara bawusaba aho utari leta irafise amafaranga yo kuyongera bababwira gute muri leta kituma batumva ico basaba kandi cumvikana
no erega aho ico kibazo nsane wagitangiye inyishu
yego
iyo abantu bataganira
yego
murumva nta nyishu ziheza ngo ziboneke murumva igihe bari bashikirije ico kibazo aho kuganira ko baciye bavuga batija mugasho ikibazo rero naho gifatiye hajya ikiganiro ni ikintu gikomeye tuba turareka no mu kazi no mu muryango ikiganiro ni ikintu gikomeye naye ahandi si ubukene butuma abantu abakozi cyangwa abandi batumvikana si ubukene na gatoya oya ni uko abantu aho baba bari bataba bubahana kugira ngo basangire ikiyango bavugane bati iki cyogenda kuriya bakumvikana kuko ntawe uzosaba amafaranga hatari mugabo nayo make ahari asabikaniwe neza umwe wese bamuha agaciro abereye acaronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite nuko rero nuko byatoza kugenda mugurumva ko atari ko biri bica bisaba yuko bamwe barashavura abandi kubera afite ingumvu gaca yitwaza ingumvu kiwenda gufunga gaca usanga rero ingorane ziradutse nibyo rero nariko ndavuga nti habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu nta nyinshi bitora agasho ntikigeze gatora inyinshi na rimwe iminsi yose byama bigaruka mu biganiro
mbega none ayo ma uko biri uko mubibona ubu uko vyifashe urumva muti nta kiganiro nta biriko biravugwa ko hari icizere coco cuko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke kuko si ubwa mbere kera twavyumva cyane muri babandi bakora za SNLS na hehe n'ahandi ariko urumva ko byatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yigenga hari icizere cuko umuti utogwa
erega iki kibazo
sabwe
umuti utegereza gutogwa nyine umuti utegereza gutogwa naye handi udatowe uno munsi bibaza ko ari abaganga batanu kizokwandukira abakozi bose kibandukire kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe umukozi ntiyaremewe gufungwa ntihaje kukazingwa aje mugashi umukozi murakora mwumvikana avuga ati nyungururiza agashahara kanje kisununuru mukavugana ukuntu byogenda erega hajya nawe abivuga kuko abe yabonye icyo yinjije abakozi n'abantu baciye ubwenge kandi kenshi no mu entreprise ziteza imbere n'abakozi si amafaranga uba yarayazanye ateza imbere entreprise erega amafaranga arasayiriza kugira entreprise itere imbere muga ibikorwa n'ubwenge nibyo biteza imbere entreprise no mu gisata cy'amagara y'abantu ni uko nyine umukozi yakoze aravuga ati nakoze kandi n'umwimba urahari niho rero aca avuga ati nanje nyongerereza urabona wewe byose ntiwoca ubitwara wenyine na jewe ntako ntabo bo mu bisata by'ibitaro byigenga nababwiye ibintu byose byaradugije ni ukuvuga adugije n'umwimbu iwe uraduga mugabo umukozi nawe nubwo ko tavarera afite tagaciro afite tibashaka kumuha agaciro agaciro gahabwa ibindi bintu mugubu umukozi we ntahabwa agaciro izo rero urumva ko ari ibibazo bitegeza gutora inyishu kandi vuba bigatoye inyishu hashobora gufatwa n'izindi ngingo hashobora gufata ingingo abakozi ugasanga bafashe izindi ngingo zitabereye zitari zinakenewe.
Murakoze kuduha umuco. Twakire na Filipo kuri ndi murongo wa telefone. Filipo ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga dusangire iki yako. Uhereka Filipo uri muri Kenya. Uno munsi muri Kenya mwatwitavye muri benshi akabazo canke intererano
cheko intererano yiwanze mu bisanzwe ndaba leta ibikwiriye kuraba ikaranga ukuntu yogira nte iyo yongeza agashahara kuri abo baganga kugira ngo abaganga ntibazi barasohoka igihugu rega nindi ubuzima bw'abanyagihugu uko nk'ubu uye umuganga amaze kuri ku mudogiteri aba igihugu kiracakoresheje uburyo burenze bwabo ukadusanga ntaco ariko aradifashe rero bahunga igihugu ku mvo z'uko baba babona yuko atagashahara gasabika baba ariko bararonka rero igihugu ni ukuvuga leta irakwiriye kuraba ikaduza agashahara kugira ngo natwe abanyagihugu bato bato tworoherwe mu bijanye n'ubuvuzi kino co ciyumviro cane
urakoze cane ngaha muri Kenya ubwira umunsi mwiza
ego
Melance ikibazo c'abaganga ngo basohoke igihugu cifashe gute bari bariko baragenda ku bwinshi nibisanzwe niko vyahahuze bamwe baje manamba na hehe canke bimeze gute ubu unye mugeranije
no. Ego banze nunganire uwo ahejeje kutwunganira
yego
Filipo ari muri Kenya
ari muri Kenya
no kuvuga hajya kutamenya agaciro gahabwa amagara kuba ari kwihenda gose kuko twese n'ubu turiko tuvugana kuko amagara yacu ameze neza icyo umuntu wese ari akiba kuko aba afite amagara meza udafite amagara meza rero nagombe azobarinde byose bisubira itoto icyo bituma rero nshigikiye cyane iki cyiyumviro Filipo avuze ati barakwiye kuraba ukuntu bafatwa neza amagara y'abantu amagara n'amazi asese kandi bayona niko basogokuru bayiguze muti rero bimeze gute
ego
hajya urwego rw'abaganga nuko ari basanzwe ari na bake mu gihugu basanzwe ari bake bakabona agashahara kabo ntikabereye urumva niyagiye bica birara bimenyekanye hajya sibo bonyine bagenda uturabe no mu kibano cyo naragiye ahantu tugiye mu kibano dusanga aho tubura abantu b'umukangara badufasha twari tugiye gupfuba umuntu turabona abantu b'imikangara baza kudufasha kugira dupfuba uwo muntu kubera iki bavuga ati bose bagiye barasohotse bamwe bagiye Tanzania abandi bagiye muri Kenya abandi bagiye mu Buganda ni ukuvuga hari ikibazo bitegereza kwicarirwa ngaha mu gihugu cicarirwa biciye mu biganiro kugira ngo ingorane uno munsi turimo zifatiye ku bukene twese tubyumve kumwe twumve kumva bukene ari twebwe nyene dutegerezwa gushyira ingufu hamwe kugira ngo tubuvemo ni ukuvuga yuko ikibazo rero cy'abantu bajya hanze ni ikibazo gikomeye cyane kandi urazi umutahe leta iba yarashyizwe mu kubigisha hanyuma ugaca usanga wigishirije abanyamahanga bakaba aribo baza gukamisha abo bakozi bacu igihugu kiba carigishije birateye ikigongwe n'agahinga ni ukuvuga rero hari ikibazo bifatiye kuri ibyo biganiro bitegereza kuba kandi no kuri icyo kibazo nyine tukavugana umwe wese akaronka agaciro ategereza guhabwa
Nego mu misi yahera hariho sinzi ko ari byo mbgariho amakete ya yacicani yacanacanye ya ko kumbuga ngurukana bumenyi aho mu Bufaransa bari bandikiye bamwe mu ba tegetsi bu Burundi arimo n'umwiza kaminuza avuga ko barengewe n'ubwinshi bw'abantu bari mu gisata c'amagara y'abantu bariko basaba ico bita kwimenyereza ngo baragenda bagaherayo ivyo vyari byo ayo makete arayo kuri hari amakuru mu yafise ko
bo birashoboka kuko birashoboka ko bishobora kuba byarabaye kuko hariho umurindi w'abantu baba baganga baba batarabaganga bagenda mugabo urumva hariho ndabavuga bati hariho nabusanga bavuga bati biragoye kuzoguma ngaha ahantu naho ushobora guheza ukabura icyo ukora ukabura akazi byo wigiye bagaca bashaka yuko ukora ibyo utigiye kugira ngo ubeho mugabo mu gihe haba hariho nk'ikindi gihugu ushobora kuronka akazi kajyanye n'ibyo wigiye birashoboka rero ko hashobora kuba haragiye abantu benshi mugabo kubera badatica ko ngo batubwire turatubyumva gutyo onye turumva ko hari umurindi w'abantu benshi bagenda
yego murakoze reka twakire na Nestor amatelefoni y'abari mu Burundi mu Rwanda n'ahandi muratubabara ntariko ararengana ariko menshi ariko aracamo nayo muri Kenya turi kumwe na Nestor muri Kenya Nestor ikaze kujugya Amerika no muri Murisanga
Mwana kende inator hanyuma ndi hano muri Kenya
yego
muri make ikiganiro mwa duhaye n'ikiza cyane
ndakotse
ego hanyuma kibaza ndiko nagira ko mbaza mtu wabishanga na ndi chenere
yego urabaza hamugira ucuterere akanyani kwawe
ego hanyuma ndeka banze ntange ishingiro ku ruhande rw'uwanje nagerageje kuraba ukuntu abaganga bahembwa umushahara mu Burundi birabonekana neza yuko bivanye n'uko ubuzima bwaragenze ibintu byarabaye nabi ariko biraboneka ko umengo ntabwo bitaweho njye rero kuba mbona bashaka kuba bovaho bakagenda aho bashaka kuba baronkera akazi cyane aho bashaka kuronka udufaranga tubuse kugira ngo bashobore kwimba imiryango yabo nabo tubona kandi n'abaduteza imbere cyane hari abo nyine baba baravuye mu gihugu bakagenda hirya byo mbona umwengo leta ntabwo yazashagurira cyane yobaho umwanya nyine ibyo wifuza akazi bakora cyane naho nayo ikaraba ukuntu iyo ibwongeza imishahara kugira ngo bashobore kubishima muri make byinshi nashobora kuvuga kuko birababaje iyo uri mu gihugu ugasanga amafaranga uhembwa nabi koti kwezi birababana n'umuryango uzotunga guke cyangwa uzokumva yuko uri kunezerezwa n'akazi kurakora buti kandi ubona yuko ubufaranga uronka ari buke n'umuryango kandi uguma wiyongera binataye ko nk'abantu usanga barize bakishyurwa mu buzima bwa leta usanga ababadekanda ko ari benshi cyane baba bavuga ati turi abanaka nanumviye imiryango udashobora kubaho gute nagira mbaze rero ubutumire ngaho ikibazo kimwe gusa ari cyo kiki none ko tuzi leta ironka imfashanyo kandi leta ikaba ifite ibintu byayo na bije ya niwere yani ikoresha kandi nini cyane kuki bidashoboka ko abo baganga bashobora guhabwa agashahara gasabika kugira ngo amagara y'abenegihugu ashobore kugenda neza cyane nabo nyine bashobora kumva yuko bishimiye kuko tuzi neza yuko iyo umukozi ahembwa neza n'akazi agakora yitanga avuga ati reka nkize amagara y'abantu ndayarokore kuko nanjye hari icyo nshobora kuronka gifasha umuryango egome cyari kimwe nashatse kubaza habuze iki cyane iyihe ntambamiyo iri kuyabitera ko tubona umengo amafaranga yawe ukayikoresha mu mwaka aba ari menshi cyane
urakoze ugira umunsi mwiza ngahe Nairobi ego mirasa akabazo ka Nestor Nairobi
ego nicyo leta iraronka imfashanyo nyinshi cyane kandi buri mwaka bashinga amafaranga leta izokoresha mugabo ikibazo ni cya kindi tuvuga kumenya agaciro igisata cy'amagara y'abantu gifite muri buri gihugu ngaha rero ndiko ndaraba ukuntu abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bafatwa ntituramenya agaciro amagara y'abantu gafise muri buri gihugu narimbejeje kubivuga mu kanya umuntu icari kuko abafite amagara meza. Ayo magara meza rero yarakwiye kubungwabungwa, tukamenya ukuntu bayabungabunga. Tuzoshobora kugira umuduga ntushobora gukomera utamba muri garaje kugira ngo bande babungabunga. Umuduga ntuzogenda neza umushoferi agenda ashonje, ntibikunda. Mu gisata cy'amagara y'abantu naho nyine ni uko, kugira ngo abenegihugu baronke amagara abereye, abajejwe ayo magara y'abantu bategereza kubungwabungwa neza. Kuko uvuze uti kora ibi wase ndagupfunga, uko siko bigenda, siko byateza kugenda. Hagize ikitagenda neza mutumvikana ko ni ukuja inama n'ingingo mukavugana muti byifashe uku, igihugu ni cacu, reka rero turabe ukuntu byogenda kugira n'abandi bigende neza. Ni ca kiganiro rero namye mvuga yuko hakwiye ikiganiro mu gisata cy'amagara y'abantu, harakwiye ikiganiro abarongoye igihugu bakabyumva, bakamenya agaciro amagara y'abantu afite muri buri gihugu, umwe wese icyo ari cyose akamenya icyo ari cyo amagara afite, icyo agaciro amuha. Umuntu aronka agaciro kuko akomeye. Muramaze kubona naho yaba ari igihangange, iyo abuze amagara agashengera, muramaze kubona ko no kumwibuka bamwibuka badasubira no kwibuka umuntu. Turamaze kubibona kenshi. Yego, tuze rero turamenya yuko amagara y'abantu n'amazi aseseka ntibayoye, tuyabungabunge rero.
Murakoze cyane.
Haba umfashanyo ziba zivuye hanze, kuko twarabonye hari igihe n'imfashanyo ziza zigakoreshwa ibindi. Twarabonye cy'igihe cya COVID igihugu cyararose imfashanyo nyinshi, mugabo izo mfashanyo abajejwe amagara y'abantu baritanze barakora neza birashimwa, mugabo nta gashimwe. Twarigeze kumva bavuga yuko hari amafaranga bataziyo yagiye. Murumva ko hakiri ikibazo kigoye kijyanye no gukonsumye gufata uko bashobora kuraba abajejwe amagara y'abantu.
Murakoze. Twakire na Tito ku yundi murongo wa telefone. Tito ikaze kujugya Amerika no muri Isanga.
Ego murakoze, murakoze kuma kajambo.
Muherere gatete.
Merenga mu bwiza nihomba ibujumbura. Je, nashatse gutanga intererano nce sura kandi mbaze n'ikibazo. Kubera urabona yuko no ibintu leta irufira akora jewe sindabishima na gato, kandi nibishimishije kuko kubona abantu bariko baraserura ki mu mutima w'iwabo bako basaba ko bongerezwa agashara, ni ryari kosa kuri bo. Ariko tugatangazwa no kumva izo bintu ko bariko barafatwa, bako barondegwa n'iperereza ibintu mwe n'icyo. Ndibaza yuko leta yogira icifashije mereye ku mukuru w'igihugu n'abashikiranganji biwiwe, cyane cyane umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida nga mu Burundi. Ama nkasura kandi no ku bano bashinga amateka na bakinguza amateka bakaraba icyo bagagufasha gucereka kino kibazo cy'abaganga. Kubera iyo abantu bariko baravuga iki bariko barasaba ikintu, amuka tusanga bariko bariruka kw'inyuma n'abapolisi cyangwa usanga leta iriko irabafata kubera ibintu bariko baravuga, kandi ari bwayi wabo tusanga kurazana ingorane mu gihugu. Nizo bintu biratuma abaganga bamwe bamwe bariko barakorera nka mu Burundi nabo batafatwe, usanga bariko baragenda hanze kubera ubwoba, cyangwa bagiye ahandi hantu kurondera amahera bahembwa akwiye bivanye n'ubuzima babamo. Rero je nari mfise ikibazo, mbega ko tuko turumva ibintu mwe n'ibi leta igiye n'ibihe bintu niyo migambi iriko irategura ku vyerekeye iyongerwa ry'agashara kuri aba baganga. Nicyo kibazo nari mfise.
Urakoze Tito, gira umunsi mwiza ngaho mu bwiza. Ego melanse sinzi ko ari cyo mwobwira Tito ngaho mu bwiza.
Ego ubwambireho nagira mbanze ndamushimire ukuntu atahura ikibazo cy'abo bantu bafunzwe, kuko nibyo ntacyo bafungiwe bariko bazira ubusa. Ni byiza yuko bamwe n'abandi boza barasemerera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose, agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose. Ati rero mbega ni ikihe leta yoba iri kirakora kugira ngo agashahara kabo bantu ku kisununure bihava bingora kwishura kuko nirimo matubwira ubwa mbere uwari kubyishura murumva ko mutarohishoboye kuronka uwari kubyishura icyo kibazo nk'icyo
niwe yari kubyishura
kuko icyo nobamenyesha ni uko mu minsi iheze harabaye habigeze kuba inama y'abashikiranganji ariko biga amategeko ajyanye n'imyuga yo kuvura hanyuma inama nshikiranganji iratanga rekomandasiyo ivuga ati barabe ko igifata cy'amagara y'abantu coronka amategeko yacu akigenga icyo gihe umushikiranganji yari ahari yaradukoranije turagerageza turatangura turakora turashyira hari amategeko icyo twokwita twaragize umugambi w'amategeko yogenga igifata cy'amagara y'abantu kugira ngo ibyerekeye agashahara barabe ukuntu bokwigenga ntibiba bifatiye ku itegeko rijya rigenga abakozi bose icyo gikorwa twaragikoze mugabe icyo gikorwa naho twagikoze baciye bakibika mu kabati iryo tegeko ntiryigeze risubira kwigwa mu nama nshikiranganji murumva rero ko hariho n'ibibazo kuko birava n'ubutegetsi n'umutware aba ahari uko abyumva n'uko atabyumva hariho n'umutegetsi usanga akitaho abatwara yatitayeho abatwara n'agashahara kabo urumva ko adaheza ngo akiteho twebwe rero mu gifata cy'amagara y'abantu muri ino minsi biratugoye kuko sinumva nk'ubu jewe ntitwumva ukuntu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu twaba bufite abakozi babwo bafunzwe umugabo ntihagire n'ikintu na kimwe bavuga kandi ari abakozi babwo aribo bariko batanga bariko bafasha ku magara y'abenegihugu bagafungwa mugabo bagaca baguma binumiye murumva rero biragoye ko tuvuga tuti ishoba kiriko kirakorwa n'igi biragoye jewe rero sindi mu kibanza kibereye kugira ngo ndetse ngo nishyure icyo kibazo nibaza namba bariko baratwumva bazoheza batanga umuco kuri icyo kibazo
turizera ko na twebwe ku ijwi rya Amerika tuzobaronka hari utubazo twinshi dufise tubafitiye mugabo ntitwashoboye kubaronka turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro mu minota itarenga itanu turaza kuba duhejeje Melansi ku bwanyu rero ibikwiye gukorwa kuko urumva hari ibyo by'udushahara hari sinzi kuba nakwiye mbe barakwiyeho baracawurumbira ico gisata igikiye gukorwa nyuma yo kutwishura ko bakigihurumbira n'icahe ku mpande zitandukanye zabiza abaganga zabiza bigenga zabiza leta n'icahe kugira ngo umuganga azokwambara itaburiya avura aryohe wavuga ati ndavura ndatanga ubuzima ariko nanje nyuma yako yayo masaha y'akazi ndafise ico nshikanira umuryango
hajya nuko batabizi ingorane zagiye ziraba nuko igifata cy'amagara y'abantu bagiye kucinjiza mu politiki nayo ahandi ni umuhamagaro iyo rero kirose abantu bacinjiyemo bafite umuhamagaro wo kuvura ni igifata cyiza cyane kiryoshe cyane nta kintu kinezereye nk'iyo ufashije umuntu ubonye yari akitswe n'amagara agasubira agatora ubuntu bwiwe akarunga inguvu zibereye wero wari mufashije urahimbagwa ni ukuvuga iki ni ukuvuga abo bantu nibabaha agaciro si imishahara irengeye bariko bararondera bakeneye agaciro nk'uko n'ibindi bihugu igifata cy'amagara y'abantu gifatwa birafatwa neza cyane abavuzi bakabafata neza bakabubaha hanyuma barabye umwembu bafite muri icyo gihugu bakabaha ikibanza bibereye aha rero no ngaha nibyo byari bikwiye kuba ni nacyo gituma kwirengagiza ikiyago n'abagize igitata cy'amagara y'abantu ntacyo uburi kurafasha igihugu
yego hanyuma ku ruhande rw'abaganga naho hari ubutumwa imbere ko dusozera kino kiganiro
ku ruhande rw'abaganga icyo nobabwira ni uko boshira umutima mu nda bagafatana mu nda mwene wabo agize ingorane bakishyira mu kibanza ciwe bakabona ko aribo bari mu ngorane mugabo uri kuraraba benshi na cyane cyane nk'abari aba bari mu biti bajya busanga batwara abandi umenga mwene ibyo bibazo ntibibaraba kandi iyo ni indwara ikomeye cyane ugashya usanga mbere nibo badodoberezanye tubasaba rero ko bova mu ngeso mbi bakaja mu ngeso nziza bagafatana munda kugira ngo igisata cy'amagara y'abantu gitere imbere.
Murakoze cyane go murakoze cyane gose Melance Hakizimana. Twibutse ko muri umukuru runani FNSS ruri kemwe amasendika n'amashiramwe mu gisata cy'amagara y'abantu. Ejo nitwongera kubitura mu zo twitabe nkuko mwabikoze no munsi.
Murakoze namwe kuba mwatwiyumviriye kugira ngo tuganire kuri kino kibazo.
Yego.
Ejo cyane hirya yegiye cyose muzaba dukeneye kuzado bijanye n'amagara y'abantu.
Ego kuri micro aha Washington DC muri studio y'indwi mari kumwe na Diane ninahazo nabateguriye nongera ndabashikiriza kino kiganiro muri tsanga cuno munsi. Reka nshimira abo twasangiye ikiyago ku matelefone abatwakuye muri ngabwe ivyuma nari kumwe na Nadia Taha be na ingenieur Tran bari kumwe tuhinga bw'ivyuma bakoze mandanye kuranirwa mu banyino mu vyanyu.